Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti, muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Twarigishijwe turanyurwa, turava mu karanga kabakera batiririza ngo umukenyezi ntiyoja mu nzuki, batica zigenda. Abanyagihugu barajijuka barabona ko yari imigenzo y'ikirundi y'abakera.
Uwo ni Gilberta Ningenza, umworozikazi w'inzuki, avuga ku kamaro ko kwinjira mu mashyirahamwe. Inkuru n'izindi zirimo imikino mu karere turazigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Hedi, ndamutse n'abari ko baratwumviriza. Umusirikare umwe yamuka mu gihugu cya Maroc wo mu nteko za ONU za MINUSCA ziri mu gisagara cya Bangassou kiri mu manuko bushira ubuseruko bwa Centrafrica yaje ku munsi w'Imana yarishwe, abandi batatu barakomereka. Ubwicanyi ONU yegeka ku barwanyi baba anti Baraka bagizwe ahanini n'abakristo. ONU ivuga ko baguye mu mutego batezwe n'abo barwanyi inyuma y'umutaga mu itangazo bashikirije. Uyu musirikare yongereye ku bandi batandatu bishwe aho nyine ni Bangassou no mu karere kaho mu kwezi kwa gatanu. Abantu 10 nibo basize ubuzima mu mirwano yabaye ku munsi wa gatandatu hagati ya moko abiri y'Abarabu mu ntara ya Darfur y'ubuseruko muri Sudani, nk'uko byashikirijwe n'abakuru bayo moko kuri uyu w'Imana. Ivyo bibaye mu gihe ONU yari mu myiteguro yo kugabanya abasirikare bayo muri iyo ntara ya Darfur. Bavuga ko imirwano yagabanutse muri ako karere ko mu buseruko bwa Sudani. Imirwano nk'iyo hagati ya moko yarigeze guhitana abantu 9 mu kwezi kwa kane. Intara ya Darfur kuva mu mwaka w'2003 iri mu ntambara hagati ya moko y'inkehwa n'ubutegetsi bwa Perezida Omar El Bashir bagwiriyemo Abarabu. Intambara imaze guhitana abashika 300,000 hamwe n'imiliyoni 2,500 z'abateshejwe izabo. Abahinga bakora ubushakashatsi ku ngwara ya SIDA basabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubandanya ishigikira ico gisata mu buryo bw'amafaranga. Ibyo babishikirije mu nama mpuzamakungu ku bushakashatsi kuri iyo ngwara barimwo i Paris ku murwa mukuru w'Ubufaransa kuva ku munsi w'Imana ejo. Perezida Donald Trump mu nteguro y'amafaranga Leta ya Amerika izokoresha mu mwaka w'2018 iuza ikiriko hirigwa n'inamashinga mateka yaragabanije uburyo bw'amafaranga Amerika isanzwe itanga mu kisata cy'ubushakashatsi kuri SIDA ku rwego mpuzamakungu. Linda Gail Becker, umushakashatsi mu kigo Desmond Tutu HIV kiri mu gihugu cya Afrika y'Epfo, yabwiye abamenyeshamakuru ko Amerika aricyo gihugu kiza imbere y'ibindi ku isi mu gushigikira ubushakashatsi bugamije kurwanya icyo kiza. Ati mu gihe Amerika yo gabanya ubwo buryo nta nkeka ko hazopfa abantu batari bake ndetse n'abandura bazokwiyongera. Abahinga bakorera kuri SIDA bashika 600,000 nibo bari muri iyo nama i Paris itekanywa kurangira kuri wa gatatu. Bashikiriza ko uburyo butangwa na mareta muri icyo gisata bwagabanutse kuva mu mwaka w'2010 aho bwagabanutse ku miliyaridi 7,500,000 y'amadolari y'Abanyamerika gushika mu mwaka w'2015. Tukivuga kuri Amerika, Kongere ya Leta Zunze za Amerika iri mu nzira yo kwemeza ibindi bihano bishasha ku Burusiya kubwo kwivanga mu matora yo mu 2016. Ibihano kuva ejo ku w'Imana bitari bwe bwamenyekane ko Perezida Donald Trump yiteguye kuvyemeza imbere y'uko bija mu ngiro. Bamwe mu bashingamateka mu ba Republikani hamwe n'abademokrate basanzwe bafise igihagararo kinini ku munsi wa gatandatu niho bemeranya ivyo bihano. Ibihano bitorohereza Trump aho we yashaka ko Uburusiya butezurirwa. iyemezwa ry'ivyo bihano ritekanijwe kuri wa kabiri ku ruhande rw'abashinga amateka mu gihe abasenateri bo baza baramaze kubishigikira. Mwomenya ko Trump amaze igihe asa n'utemera amatohoza ariko arakorwa ku ruhare Uburusiya bwoba bwaragize kugira bumufashe gutsinda amatora. Muri ivyo bihano bishasha ku Burusiya harimwo no guhana Uburusiya kubw'uko bwigaruriye intara ya Crimea yegukira igihugu ca Ukraine. Hano muri Amerika igipolisi cyo mu ntara ya Texas kivuga ko cyatoye ibiziga by'abantu munani bashobora kuba arabimukira mu gatondo ko kuri w'Imana bari bugaraniwe mu kamyo yari ihagaze mu gituro cy'imodoka mu gisagara cya San Antonio ugira icyenda muri abo nawe akaba yasandabiye mu bitaro. Igipolisi kimenyesha kandi ko muri iyo kamyo cyasanzemo abandi bantu 30 bari bagihema, muri abo harimo abana babiri b'abanyeshuri. Abo bantu bashobora kuba bishwe n'ubushuhe no kubura ihemero. Abategetsi bo mu bitaro ahatwawe abo bari bagikomeye bavuga ko 20 muri bo barembye cyane. Amatohoza yatanguye avuga ko bariko bararaba ko boba ari abimukira bari binjijwe muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko bishikirizwa n'igipolisi muri ico gisagara cya San Antonio. Umugabo w'imyaka 60 ava mu ntara ya Florida avugwa ko ari we yari umudereva w'iyo kamyo yarafashwe. Abategetsi bavuga ko ashobora kurengutswa imbere ya sentare kuri uyu munsi wa mbere.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zivuga ko zitewe umutima uhagaze n'amagambo aherutse kuvugwa n'abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Tanzania, amagambo bahamagarira gutaha. Bamwe muri bo babwijwe rya Amerika ko bafite ubwoba ko bashobora kwirukanwa umwanya uwo ari wo wose. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Clave niyo nkuru uri mu gihugu cya Tanzania.
Impunzi z'abarundi ziri nduta hamwe n'umutenderi zivuga ko inyuma y'urugendo rw'umukuru w'igihugu cyabo ingara muri Tanzania basigaranye ubwoba. Ni mu gihe perezida Petero Nkurunziza na mugenzi we wa Tanzania John Pombo Magufuli bahamagariye izo mpunzi gutahuka kubaka igihugu cy'abibarutse. Izo mpunzi zimenyesha ko zifise amakenga kw'inyuma y'ayo majambo bashobora kwirukanwa ku nguvu. Bavuga ko bibibutsa ibyabaye mu mwaka w'2012 mu ikambi impunzi ya Mutabira aho impunzi z'abarundi zirukanywe ku nguvu. Mugiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabahumurije ko hari umutekano. Izo mpunzi zozo zivuga ko zifise amakuru akwiye y'umutekano muke ubatuma batohunguka vuba.
Amajambo araduhumuriza kuvuga yuko Burundi amahoro amusezekara yibaza ko zitahunze igihugu ko yatuca Burundi bw'inyugi wacu kandi igihugu cyiza, ariko twabuhunze kubera ibibazo z'umutekano. Twabonye yuko hagufira mu Burundi twoda gusubira ubuhungiro.
Turaye tumara amajwi n'amajambo twumvise twebwe nk'impunzi. Ikintu kidutangaza ni uko ubwa mbere abantu benshi bahunze hari icyatumye bahunga. Rero kuvuga yuko twosubire mu Burundi kandi n'abantu baguma bishwa yijara bintu tangaji. Bironeka neza yuko mu Burundi nta mahoro hari n'ikimenyamenya cyemwe muza makungu y'igombye kunuka abantu bwibaze gutohoza ibeme rero ko bagomba vuga ko ari amahoro nta kuntu buko nta bwibaze gutohoza mu bibazo yuko atavyaha vyabaye kandi biri kubiraba kandi bibaza yuko nta musi uwijana ata muntu bavuze yuko yanyuru rucange abantu bijo
naho biruko hari urutonde rw'abantu barenga 15,000 bifuza gutahuka ubwo nurumanitse mu ikambi y'impunzi ya Nduta gusa abari ku rugo rutonde bavuga ko ahubwo bobo bumvise bahumurijwe abo bamenyesha ko urugendo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi rwaje nk'inyesho ku cifuzo cabo co gusubira iwabo gusa basaba ko boronswe ifashanyo zikwiye zo kubafasha mu minsi ya mbere bamaze gushika mu gihugu ikindi basaba nuko two basize two cungegwa neza maze bagasanga tukiri twose uwo mutama twavuganye amaze kwibona ku rutonde rw'abasavye gutahuka
Ebaga namaze kwibona akazina kanje ngakariya harya urupapuro niyumva nezerewe cyane gusubira mu gihugu cyanje cy'u Burundi mugabo mu guhunga nta uragana n'uwundi n'ugumuka nta uragana n'uwundi niba yatimvira nabo nyine bazorusanga mu Burundi
kuri abo batsavye gutaha umushikira nganji w'intoro yagati mu gihugu cha Tanzania yavuze ko imyiteguro igeze kure kugira ngo batahukanwe nayo kubatarabishaka umukuru w'ico gihugu Jean Pombo Magufuli yatangaje ko atano mwe azobirukana ku nguvu bya Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Mu rwego rwo kubungabunga za parike abaturage baturiye parike y'Ikibira na Ruvubu mu Burundi batangije amashyirahamwe yo korora inzuki ayo mashyirahamwe arimo kandi n'abagore ubusanzwe batitabiraga ubwo bworozi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Sabimana adufitiye inkuru irambuye
Zone ruche komine rugazi iri mu ntara ya Bubanza ni zone iri kunkengera z'uruhongore kama rwa Kibira abanyagihugu ba muri iyo zone bavuga ko korora inzuki vyatumye bamenya ko kakamaro k'ibidukikije Arcade na umvukiye numuvumba urikiye mwishira hamwe ry'abavumbi bise tuje hamwe dukingira ibidukikije
taratunga inzuki ikibira ntacu twakibonako keshi twakunda kugenda mu kibira cyane guhiga guca indembezo kugirana ariko aba mariye kutwigisha kuduhamagara bakatangura kuduhinyigisha ubu no kuvuga ikibira duhereye kira tukagenda ngaha muri zone ruce kugishika muri musigati aha kunkengera ikibira unamwe muri komura muri komura laba murabona ko ntuhameze ikibira ikintu kidufasha ko bavumbi icambere ikibira iyo gikingiye amashugwe ya mari menshi ubuki tuburonka ku bwinshi no kubarimye twige nkubu nawe uri kuraraba abantu baherenga ku kibira urabona urabona ukuntu basa ibi byose tubikesha ikibira kamoto k'ikibira ni muhemu nziza z'ikibira ubu mu kibira no kuvuga twe dusanga bakingira ikibira cyose no kuvuga n'abana abana bonyene barazi ko kibira gikingiwe
nta muzurondoferi wundi muvumbi ari muri iryo shiramwe amenyesha muri rusange umwimbo baronko bashimisha
ubu zaranebwe ubu kintu biboneka cyane kwera n'ibyo zidahubu ntiboneka neza cyane kubera baguma bapompa mu mirima nk'iyo zigiye gudaha zigwayo hajya mu mashugwe yo mu biterwa ndimwa mu bisanzwe ubu kibgahora buboneka gose duhora turonka nk'ibiro nk'ijana y'5 uguhakura na metane ubu aho duta anguri uwo mugambi abantu benshi bavyitayeho cyane kubera bamaze kubona kamaro ko gukingira ibidukikije abanyagihugu bo muri zone bose ubu benshi bari mu mashyirahamwe yo gukingira ibidukikije
mu gihe imico y'abarundi itarekuri uyu murundi kazi ukora umugabo korora inzuki muri zone ya ruce abagore baregeka n'ingenza Giberita umukenyezi yorora inzuki aratubwira uko yatanguye uwo muga
twarigishijwe turanyugwa turava mu karanga kabakera baziririza ngo umukenyezi ntiyoja mu nzuki batica zigenda abanyagihugu barajijuka barabona ko yari migenzo y'ikirundi y'abakera hiyunguye ubumenyi hiyungura n'ikumirwa ry'abakenyezi benshi mbere birabatangaza bumvise ko mu nzu k'abakenyezi bashobora kujayo benshi mbere turabaza barabyibonera benshi ntibahuta babyemera ariko twe turabashingira intahe tukababwira ati mu nzu k'intangorane inzu kuragenda warazimenyereye ugahakura tukagenda nta ngorane bimeze neza.
Umukenyezi avuga ko hari imizira ijanye n'uwo mwuga kandi nawe nyene ategerezwa kwibayiriza.
Umwanya ndi mu nzu ki nta mavuta nesiyike. N'ubu murabona nta mavuta nesiyize kuko ubwiye ufise ibintu bimota zirashavura. Inzu kurazi zifise ubwoko butatu. Hariho ubwoko bw'umwamikazi ariwe abyara abana kugira ngo inzuki zigwire hakaba na mpingwe hakaba n'inzuki inkozi mpingwe rero n'inzuki zicuye zishigikiye umwamikazi inzuki inkozi nazo n'inzuki zicungera umwamikazi zikongera zikavyara zikongera zikaraba ibigaburira umwamikazi zikongera zigatana na mike harimo inzuki rero zicungera umwamikazi zicazi zishavura zigacha zikurya.
Fofo Alphonse muhinga mu gukingira ibinyabuzima akorera mu kigo ca leta kijeje gukingira ibinyabuzima OBP mu mfunyapfunyo y'igifaransa aratubwira igituma bashimye gukorana n'abavumbi mu gukingira ibinyabuzima.
Twarabonye ko mu kibira bama baje kuronderayo ibibatunga buri twaragerageje kuza turabasigurira mugabo gusigura n'ibihagije tukabaherekeza no mu bikorwa rero byo kwitiza imbere dusanga mu kibira ariyo imizinga myinshi y'ikirundi ikaba ariyo nayo yabaye inkomoko y'imiriro ya nyakanga sha twibaza yuko rero uwo baha ibikoresho bya none imiriro ya nyakanga yo hiva ikagabanuka kandi twizeye ko ariko bizogenda.
Mu ruhongore kama gwa kibira uratse ibiti bitandukanye bikingiwe hari n'ibikoko bibayo haguriye mu impamfu n'inkodo mu kibira cateza mu ntara ya Muramvya. Fide d'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Mukomeze gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Reka duhere mu Rwanda twayateguriwe na Jean-Claude Munyandinda.
Umupira w'amaguru ejo wundi kwa gatandatu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yasezereye ikipe y'igihugu ya Tanzania mu majonjoro yo gushakisha itike yo kuzajya mu mikino ya nyuma ya CHAN ihuza amakipe y'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina iwabo. Wari umukino wo kwishyura ubera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, u Rwanda na Tanzania banganya ubusa ku busa. Kubera ko mu mukino ubanza wari wabereye i Mwanza muri Tanzania aya makipe yombi yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe. Iki gitego cyo hanze cyatumye Amavubi y'u Rwanda atera indi ntambwe akazahura na Uganda mu cyiciro gikurikiraho. Antere Rwanyange, umuyobozi w'ikinyamakuru Panorama akadomo rwa akaba anakurikiranira hafi umupira w'amaguru, arasanga hari ibisabwa kugira ngo ikipe y'u Rwanda igere aho yigeza.
Mu mukino wa mbere ubanza muri Tanzania, u Rwanda rwagiye rushaka ko byanze bikunze rushaka igitego cyo hanze. Urugaruka uriyo ko tugomba guhagarara kuri iki gitego twatsinze hanze twaranganyije na amanota menshi buriya azi ko igitego cyo hanze kivunja amanota abiri. Ubu niba ati igitego dukuye hanze tugomba kugihagararaho tukakirinda. Byari kuba ikibazo gikomeye cyane iyo Tanzania iza kubona igitego n'ahangaha. Umukino uri kuhindura isura. Ariko noneho ikipe ya Uganda ikipe yoroshye, ikipe noneho isaba imyiteguro ihambaye ku ikipe ya Tanzania. Bisa ariko umutoza noneho atangira imyiteguro uko yiteguye Tanzania noneho akitegura kurushaho.
Kavuga ko hari icyizere cy'uko u Rwanda rushobora gukandagira mu irushanwa rya Shane.
Ubushize ziko rwagendeye ku mahirwe kwa ko rwakiriye rero ni mu rugo bateka tuba amahirwe n'ari mu mugemo. Iki gihe rero ni intambara ikomeye kugira ngo noneho kuba twateye muri Shane ari amahirwe twagize ko twakiriye noneho dushaka gukora ibishoboka byose kugira ngo turebe dukorere natwe noneho kuzagenda tugiye ku itike yacu. Ni intambara ikomeye, hari umutoza, hari abakinnyi ubwabo nabo bagomba kugaragaza izina ryabo ndetse n'iza club zitunze abo bakinnyi zishaka ko abakinnyi babo bazamuka ngo ni umwe yabyita n'uruherekane rw'abatoza none akaba ari ku mutoza mukuru noneho akaza ahubwo noneho n'abashinzwe siporo mu Rwanda gukira akaba kugira ngo barusheho gutegura ikipe imyitozo igiba kare be gutegura ari uko imikino ageze ubwo habe igihe kigeje cyo gutegura abakinnyi.
Ukomoje ku mutoza, umutoza mukuru w'ikipe ni Antoine Hey Umudage. Urabona hari ibyo ashobora kuzageza ku ikipe y'igihugu Rwanda cyane cyane ko ntabwo ari Shane gusa, hari n'irushanwa rya Coupe d'Afrique des Nations rizabera muri Cameroon.
Ubu none ntabwo navuga ngo azabishobora cyangwa se ntazabishobora kuko kugira ngo tugire ikipe ikomeye bisaba kuba dufite clubs nazo zikomeye ubwazo zubatse zikomeye. Niba rero clubs zacu uyu mwaka tuzagira clubs zikomeye zifite abakinnyi bakomeye zifite abatoza b'abahanga byanze bikunze intego yihazayigiraho. Uyu mwaka rero dufite amakipe akomeye tubona kuko ari muri competition tuzerezera ko na ikipe nationale zabikomeye nawe tukazamutegaho amahirwe menshi tukazavuga ko ikipe zayizamura.
Tugiye mu mukino w'intoki wa volleyball guhera ejo bundi kwa gatandatu i Kigali harimo kubera irushanwa ry'amakipe amakipe agize akarere ka gatanu k'imikino muri Afurika. Ibihugu bine nibyo birimo guhatanira amatike abiri yo kuzerekeza mu Misiri mu irushanwa ry'igikombe cya Afurika. Ibyo bihugu byaserutse ni u Rwanda, Kenya, Uganda na Sudani y'Epfo. Ku ikubitiro, Uganda yatsinze Kenya amaseta 3-2, u Rwanda rutsinda Sudani y'Epfo amaseta 3-3. Ejo ku cyumweru imikino yarakomeje ikaza gusozwa uyu munsi kuwa mbere, aho ku makipe atatu ariyo u Rwanda, Kenya na Uganda hagomba kubonekamo abiri azerekeza mu Misiri. Byose biramenyekana nyuma y'umukino wa Uganda na Sudani y'Epfo utangira isaa 10 ndetse n'undi uza guhuza Kenya n'u Rwanda guhera isaa 12. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Naho mu Burundi, amakuru ya siporo n'imikino twayateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Kuri w'Imana habaye ku kibuga citiro umugano wa Ludovico Rwagasore urukino mpuzamakungu hagati y'umurwi serukira gihugu w'u Burundi n'uwa Sudani ya ruguru. Urukino rutari rworoshe ku mpande zose rwarangiye iyo mirwi atanu umwe bonye igitsindo. Abari baje kurorera urwo rukino ntibashimye ingene umumenyereza w'intamba mu rugamba yasubirije abakinyi ateba, bakavuga ko yabikora hakiri kare byari kuva mu insinzi. Uno murorerezi avunira kagohe umumenyereza Olivier Niyunge ko kubijanye n'urukino rwo kwishura.
Byabaye urukino rwatanguye umenga rurayoga yoga muri mite ya mbere, ariko igihe umumenyereza amaze guramprasa umukino wabaye nk'uhinduka gatoya nk'ukumenga iyo abashirayo hakiri kare twatahana insinzi, ariko nta kundi niko byama bimeze mu mupira w'amaguru niko bimeze.
Igiko musaba ku rukino rwo gusubiza.
Mu rukino rwo gusubiza ndabye bajoere ngene abafise tie ari barebare, hari abataka basa nk'abarebare nkabo nk'abasubirije ubu mu nyuma, ndabona kabisa bafise tie nkabo. Ni kuvuga umupira wo hejuru uje kabisa barahangana, ukabona ko bariko bakina banganya.
Uture aba basubiri abandi babari azotanguza hariya muri Sudani.
Kabisa hamwe bo batangu nk'uko tubibona nta nkeke nsinze tuzoyitahana.
Umumenyereza w'intama mu rugamba afite icyizere ko mu rukino rwo gusubiza hari Khartoum muri Sudani mugwi amenyereza uzokora byiza afatiye ku kuntu yabonye abanyasudani bakina.
Nibaze hajya mu kino mpira w'amaguru urabona ashobora kuronka amakazi ukananirwa, ni ngo ashobora kuronka akazi wari wabuzwa twisinda. Nibaze ndafite icyizere rwose ko abahungu bacu nabonye uravye amakomezo bagi baragira, nabonye ko hari umwimbu twagize mu myimenyerezo. Ndi optimiste, ndizera nyene ko shobora gutahukana intsinzi.
Nayo ku kibazo cyo gusubiriza abakinyi ateba ivyo bavyatumye umurwi w'intamba udashobora gutsinda, Olivier Niyunge ko afise inyishu ahereza abakunze umupira w'amaguru babona ko iryo ryabaye ikosa ry'umumenyereza.
Oya, abafana bavuze ahanini usanga baza ku mupira rimwe, twe tuba twabiteguye hajya guhindura kugira uhindure. Ni ibintu biteye ubwoba kuri azi ko dufite ramprasima zitatu. Nibaze ubanza kurindira urabe ko atangorane yoba mbwa guhindura ko dutegura umukinyi kugira ashobora gukina iminota 90. Nibaze rero uboza barashaka ukibuga bakabirabira mu antrenma kugira bashobore kubona ibyo twagiye turahindagura kuko muzi murazi ko abakinyi benshi dufise ni bashasha fana bugerageza kuzoye kibuga bakurikirana imyimenyerezo kugira bashobore kubona neza ibyo turiko turakora.
Ubwo rukino hagati y'u Burundi na Sudani ya ruguru ni rumwe mu zihuza imirwi iserukira bihugu y'abasore bakinira iwabo joueur locaux mu Gifaransa. Ubwo rukino kandi ruri mu zo gukura namwo kugira haboneke yizoja gukina mu nkino za nyuma z'igikombe cya Shane zizobera mu mwaka uza mu gihugu cya Kenya. No ku munsi wa gatandatu w'indwi twari turangije harabaye urundi rukino mpuzamakungu i Bujumbura mu Burundi rwahuje imigwi iserukira bihugu y'u Burundi na Djibouti igizwe n'abigeme batarenze imyaka 20. Ubwo rukino ruri mu zo gukura namwo kugira haboneke imirwi izoja mu nkino za nyuma z'igikombe cy'isi zizobera i Paris mu Bufaransa mu mwaka uza rwatsinzwe n'abarundikazi ku nsinzi y'ibitsindo 6 ku busa bwa Djibouti. Bamwe mu bakenyezi bari baje kurorera urwo rukino bashimye kubona intamba z'abigeme zabyifashemo neza. Uno mukenyezi hari cyo yasabye abarongoye federasiyo y'umupira w'amaguru mu Burundi.
Ndaryohewe cyane na navyifuje kuva kare, nukuri numva ntafise ikintu bivuga, numva ndyohewe cyane n'intambwe nini kandi bihakuraje n'abandi. Nukuri turaryohewe cyane, turasaba yuko abarongoye federasiyo nkuko twama twabivuze nukuri ni barabukuntu bahagurukira football feminine babateri intege, urabona nkuba babana baracyakura barabikunda. Nukuri bongereze soutien bashobore kubafasha kugira bashobore kugira ingoga n'abandi batinya kubigira kubera benshi barabiheba bibaza ko atakamaro ugasanga barabikunda mbwa ntibabibandanye twashaka no kuri federation ngeze inguvu kugira abashobore gutera intege ababana urabona ko ari kazoza kandi ku izina ry'igihugu urabona n'ukuri ko batwambise umutamana n'ibintu biryoshye cyane
urukino rwo kwishura ku basore bakiniri wabo hariya ikartum muri Sudani ni mu mpera z'indwi twatanguye mu gihe ku ruhande rw'abigeme batarenze imyaka 20 urukino rwo kwishura ruzoba mu ndwi zibiri muri Djibouti Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ugukwiragira kw'ivyiyumviro vy'intagondwa n'iterabwoba birageramiye umutekano mu karere ka Afrika imigambi y'iterambere ryo mu gihe kirekire kiri imbere n'intambwe zimaze gushikwako mu bijanye na demokrasi Ivyo vyatangajwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'ibihugu vya Afrika Mary Beth Leonard yagabishije ko ivyo bibazo bishobora kugeramira n'amakungu bitegerezwa kuronkegwa inyishu y'amakungu ivyo ambasaderi Leonard yabitangaje mu ruganda rwateguwe mu ntango zo kukwezi na ambasade ya Amerika n'umuryango w'ibihugu vya Afrika hamwe n'ugwego nyobozi guwo muryango kuvyerekeye kwirinda no kugwanya ivyiyumviro vy'intagondwa bivamwo ubwicanyi ubwo ruganda rwarerekanye akamaro ko gukoresha uburyo buciye mu biganiro no guhanahana ivyiyumviro hamwe no gukorera hamwe umugambi wo gukomeza ubuhinga mu bijanye n'amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afrika ubwo ruganda rwarashigikiye umugambi w'umuryango w'ibihugu vya Afrika wo mu mwaka w'2022 ugenewe kwirinda no kugwanya iterabwoba no kurondera aho gukorera hamwe gushoboka Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'ibihugu vya Afrika Mary Beth Leonard avuga ko mu karere ka Afrika no mu bindi bice byo ku isi uburyo abanyafrika bashobora gutora inyishu zabo ku vyimviro vy'intagondwa n'iterabwoba ari ikintu gihambaye cyane mu gukomeza imigambi yo hanze Amerika no gushika ku migambi yo mu mwaka w'2063 ya karere ka Afrika karangwa n'amahoro n'iterambere Leonard avuga ko Amerika izobandanya gukorana na karere ka Afrika kugira iyo migambi ishikwe ko amenyesha ko mu gihe ibice 70% by'abanyafrika bari munsi y'imyaka 25 ari ngombwa kw'abakiri bato babonwa ko bafise uruhara mu vyerekeye amahoro aho kubonwa ko ari inkomoko y'amatati n'intambara vyongeye mu gihe abapfasoni badakumiwe mu twigoro tujanye n'amahoro n'umutekano ibikorwa byo gucungera umutekano ibiganiro vyerekeye amahoro hamwe n'ivyerekeye gufata ingingo mu vya politique ibice babamwo ngo biragira umutekano kurushiriza Ambassador Leonard avuga ko azi neza ko ibibazo akarere ka Afrika gafise mu vyerekeye umutekano bikomeye cyane yamara avuga ko ako karere gakoranye n'amakungu atankeka ko bashobora kurengera ivyo bibibazo arangiza avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya gukorana na karere ka Afrika kandi zibandanya gukorana n'umuryango w'ibihugu vya Afrika mu mugambi wawo ugushika ku mahoro n'iterambere birama
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kwesheba we depend in another feeling Nessie production bet Tuchukube FMB Unanyu makotare na nagalare Mr. Rubwa ya make my day Yelaba ubanjiba mubonana Na yevera vipesi ya susi Yere kera ufasi Bugira mufaraku wasiche mongangu mutia Sirina sente Kubulu mjibwala vikasa sulavanyu mutia Asina wala komo miri While on your wrist, I'm chikiri. Oh, Luata Zembire Kana Yamaso Kekendo Tamu Buriri. I love the way you bend down low. Slow me, you bend my heart. Jagala Musingane. Oh, it's about my love. Oh, Dinkolera. Uli Chakula Dinkolera. Viva Vima. Dinkolera. Via yo better Dinkolera. Right, no, 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 arangorera
inshuti mwari muduteza amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro washize hamwe ibiganiro ni Fatuma Alimas Kalala amakuru mwagejweho na Aloyz Bigirimana naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.